ni ijwi y'America. Ijwi y'America yabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ufite mwese muteze amatwi twongere guha ikazi abariko baratwumviriza twatanguranye hamwe namwe mwese mu cugurura amaradiyo yanyu muri kumwe na Frederic Nkurikije atiramije ibiganiro by'iradiyo Ijwi y'America. Uyu munsi ni ku wa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Nyuma y'amakuru turabashikiriza ikiganiro cyerekeye amagara y'abantukira gitegurirwa mu Burundi. No guhera isaha 12 turabashikiriza umuziki. Nk'umutango rero dutangura ibiganiro byacu byo munsi ku makuru avugwa hirya no hino muri iki gihe.
Mduteza matukinda wala mochije ne ujenia muka nkosoba suhuza. Ikaze mwese kuri radio yanyu ntumwanya makuru ONU irahamagarira igikorwa rusange kurwanya urugomo rw'abaheza nguni. Umunyamabanga mukuru wa UNIBAN Kimono yabwiye intumwa zirenga 700 mu nama yabaye ubwa mbere yiga ku buryo bwo gukumira urugomo rutagira urugero basuzumira hamwe ikibazo mu mizi igitera urwo rugomo kugira ngo bazabashe kurutsinda. Ibikorwa by'urugomo rurenze kamere rw'iterabwoba si bya none. Bimaze imyaka n'imyaniko cyakora umunyamanga mukuru wa UNIBAN Kimon avuga ko tekinoloji nshya hamwe na smartphone hamwe n'imboga nkoranyambaga ndetse n'uburyo bugezweho bwo gutwara abagenzi byatumye ibikorwa by'iterabwoba bikwirakwira nka kanseri. Ban Kimon yavuze ko kurwanya ibyo bikorwa bibanda ku mutekano no ku bikorwa bya gisirikare byagize akamaro, yongeraho ariko ko ubwo buryo bufite aho butayenga kandi ko akenshi ntacyo bigeraho kinini. Bani yongeyeho ko igihe kigeze ngo hageragezwe uburyo bushya bwo guhashya urugomo rw'abaheza nguni. Ati "Nkeka dukwiye gushyira ingufu kandi tukarushaho kwibanda ku buryo bwo gukumira urwo rugomo. Niyo mpamvu hasanga hagomba gusuzumwa ikirutera igituma abantu cyane cyane urubyiruko rwishora mu mitwe y'iterabwoba nk'uwa leta ya Kiisilamu n'uwa Boko Haram." Bamwe mu bategetsi ba Amerika nabo mu Burayi bavuga ko umutwe wa leta ya Kiisilamu urimo kugira ibibazo mu gushinga ibirindiro muri Libya, nubwo umwaka ushize washyize ingufu mu gushyira hamwe ibikorwa byawo. Cyakora bavuga ko baburira ko uwo mutwe ugomba gucungirwa hafi ko utari wacika intege. Imibare iheruka igereranya ko umutwe wa leta ya Kiisilamu ufite abarwanyi bagera ku 5,000 muri Libya, umubare ukubye hafi inshuro ebyiri abo wari ufite mu mwaka umwe n'igice bishize. Uwo mubare byitezwe ko uziyongera mu gihe abayobozi bawo muri Syria no muri Iraq bakomeje gushishikariza abanywanyi bawo abarwanyi b'abanyamahanga kujya muri Libya. Abenshi bava mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati no mu bihugu byo muri Afurika. Djibouti yarayikoresheje amatora ya perezida, aho perezida Ismail Omar Guelleh yari yitezwe gutsindira manda ye ya kane. Guelleh yagiye ku butegetsi bwa mbere mu 1999 kuva icyo gihe ari ku buyobozi. Niwe perezida wa kabiri Djibouti yagize kuva ihawe ubwigenge n'igihugu cy'Ubufaransa mu 1977. Abandi bakandida batanu bari bahanganye nawe, ariko Guelleh bigaragara ko ari we uri imbere kandi amwe mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi yashatse kuburizamo itora nyuma y'uko Guelleh yisubiyeho ku cyemezo yari yafashe mbere cyo kutongera kwiyamamaza. Abayobozi batavuga rumwe n'ubutegetsi binubiye ubuhubutsi bwa polisi mu byumweru byabanjije amatora kandi bavuga ko ibitangazamakuru byaberekanye uko batari. Binubiraga ibitagenze neza mu matora ubwo ibiro by'amatora byafunguraga ejo kare mu gitondo. Abanyapolitiki babiri batavuga rumwe n'ubutegetsi bareze guverinoma kuba yakuye ababahagarariye ku biro by'amatora. Banareze abasirikare kuba baratoreye ku biro by'amatora batagombaga gutoreraho. Muri iki cyumweru urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwaburijemo ibirego kuri vice perezida wa Kenya William Ruto no ku muyobozi wa radio muri Kenya ku ruhare byavugaga ko bagize mu rugomo rwabaye nyuma y'amatora yo mu 2007 no mu 2008. Ruto yabwiye abanyamakuru i Nairobi ejo kwa gatanu ku icyemezo cy'urukiko kigaragaza ko ari abere. Urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwashinje Ruto mu 2012 ibyaha bitatu by'urugomo n'ibyibasiye inyokomuntu ku ruhare byavugaga ko bagize mu guteza urugomo nyuma y'amatora yo mu 2007, aho abantu barenga 100,000 bishwe abandi 600,000 bagata ibyabo. Kwa kabiri unibwo umucamanza w'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga yasheshe ikirego kuri Bwana Ruto n'umuyobozi wa radio Joshua Arapasang kubera ko habuze ibimenyetso. Departement ya Leta ya Amerika ivuga ko hitangajwe kandi hibabajwe cyane nuko itora muri Repubulika ya Kongo ryongeye kwemerera Perezida Denis Sassou Nguesso kongera igihe ku butegetsi nyuma y'imyaka 32 ku buyobozi. Umuyobozi umuvugizi muri Departement ya Leta ya Amerika Mark Turner yabivuze mu itangazo ko hari ibintu bitagenze neza mu itora kandi ko abashyigikiye batavuga rumwe n'ubutegetsi batawe muri yombi kandi ko itora ryari ryabaye mu mutuzo. Yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite impungenge nyinshi ku byerekeye imibereho y'Abanyekongo ibihumbi babyutse ku itariki ya kane y'ukwezi kwa kane bumva urusaku rw'imbunda n'ibisasu biturika bagati ngo zabo mu murwa mukuru Brazzaville. Guverinoma ya Kongo ivuga ko abahoze ari abarwanyi aribo bateye bakibasira guverinoma uwo munsi. Ivuga ko abasirikari batatu bari bashinzwe umutekano, abasivili babiri na 12 mu bari bagabye igitero baguye muri ubwo bushyamirane. Abakandida batavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko amatora yo ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa gatatu yabayemo ubumamyi bw'amajwi yibwe n'abashyigikiye Nguesso. Umukandida umwe Jean-Marie Mokoko yahamagariye abaturage kwigaragambya bamagana amajwi.
Tumushimiye mugenzi wacu adushikije amakuru avuga ku isi. Ijwi rya Amerika i Washington DC unaho n'umwanya w'ikiganiro cy'amagara y'abantu kira.
Kira
ni ikiganiro cy'urwaruka byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Turabaramukije gwaruka na mwebwe mwese bakunzi ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Ibikorwa by'umurengera mu rugo ku mukenyezi birafise ingaruka ku magara yiwe. Uburuhe burenze no guhungabana ku bwonko bwiwe biza imbere nk'uko ishami rya ONU ryitaho umukenyezi ku isi ONU Femme ryabishize ahabona mu mwaka w'2013. Ubwinshi bw'ibikorwa buratuma umukenyezi adashobora kubyitunganyamo neza. Ibyo bigasigurwa nuko umunsi ushobora guhera avuga ko afise intege nke zifatiye ku kurengerwa nabyo nk'uko tubisanga mu cigwa cakozwe n'abahinga mu vy'imibano bo mu gihugu cha Algerie mu mwaka w'2010. Muri rusangi ugutera imbere k'umukenyezi mu bijanye n'amagara yiwe bwite kurahura n'intambamyi zitari nke na cane cane mu bihugu bya Afrika. Imico n'imibereho y'ababa muri uwo mugabane ugwiriyemwo abirabure iza icinyiza umukenyezi nyezi mu kumwamiza ku bikorwa byinshi nuko ishami rya ONU gita iterambere ku isi PNUD ribisigura. Uko ibintu biri byunyugwa nuko abagabo bagerageje gufasha ibikorwa byo mu rugo bitakigwa neza mu kibano. Ivyo bibonekera ku majambo bamuvuga ko ajanye nuko atacamaze kandi ko yoba yararozwe nuko ishami rya ONU gita iterambere ku isi PNUD ribandanya ribimenyesha. Gushika uno munsi ibikorwa bimwe byofasha umukenyezi kwiteza imbere ku rugero rumwe n'abagabo nibarabire kurigwa bishimishije. Atwovuga nko kuja muri politike hamwe no kuba indongozi zo hejuru mu mashirahamwe atandukanye. Ingendo mwe niyo izisubiza inyuma agateka k'umukenyezi igatuma aguma mu kutamenya nk'uko igisata ca ONU kiraba ibijanye n'akazi oyite cabishize ahabona mu mwaka w'2010. Ibyo amareta asabwa guteza imbere imigambi yo gufata kimwe abagabo n'abakenyezi. Mu nama isanzwe igira 35 yahuje abakuru b'ibihugu b'ubumwe bwa Afrika bahanuye indongozi kwibanda cane gushiraho ingingo zituma abana babigeme bijukira kwiga co kimwe n'abahungu kugira ngo iterambere rigende ribangabanganwe. Nkuko muvyumva mu kiganiro cacu kira cuno munsi turabira hamwe ibijanye n'ibikorwa by'umurengera n'ingaruka zavyo ku magara y'umukenyezi. Kuri mikro muri kumwe na Raisa Liliane inamahoro kaze mu kiganiro cacu ari naco gwanyukira. Mugutangura ikiganiro cyacu nyezina tega amatwi ivyumviro vy'ugwaruka rutandukanye go mu gisagara ca Bujumbura kuri mikro y'ijwi rya Amerika rutubwira inyifata ibereye kugira umukenyezi ntarengegwe n'ibikorwa vyo mu rugo ruganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda
umukenyezi aragira inama umugabo akambwira ibikenewe nawe akamutahura bagashobora gufashanya
umukenyezi atagira ikimufasha umugabo wiwe akamuronderera umuntu yo mufasha
umushinga ntahe cyanke umufasha ni akamenya akazi akora naho umwe wese agarukiye
twogenda turakuraho imvugo yuko umukenyezi ariwe ajeje byose mu rugo
mu bisanzwe umugihe tugezemwo nta kuvuga ngo ibikorwa n'ivyo cyanke uriya kuko twese dufite amaboko umugore ashobora gukora iki n'umugabo ashobora gukora iki
leta yogerageze kadufasha igahimiriza abagabo bagakunda abagore babo bakongera bakabubaha nabo bovyumva gusumba
nuko hanini amashengero yogira ikagwiza ibintu by'inyigisho kububakanye acane cane bakamenya ikintu bakwiye kubana mu rugo
umugabo ntabone ngo kisino gikora imishitegeka ko umugabo akora ibi umugore agakora ibi ikavaho mu rugo bagakora bose
Ihungabana ry'inkabura mubiri bita hormone hamwe no kwamana ibizungu zungu ni bimwe mu bibangamira umukenyezi aguma ari mu bikorwa vy'umurengera mu gihe yibungenze iyo irashobora kuba inkurikizi yo kwamara ariko arava maraso canke kugira ububabare butavana ko bw'umugongo nk'uko abahinga mu bijanye no kuvura ingwara z'abakenyezi bo mu gihugu ca Canada babivuga ikindi gishobora kwibonekeza no kuvuka kw'ikibondo hataragera kuko igitereko ciyuguruye kirikare nkuko bivugwa n'abashakashatsi bo mu gihugu c'Ubuholande baraba ingwara z'abakenyezi tumenyeshe ko abakenyezi batari bake bahitamwo guheba abo bubakanye ku kurengegwa n'ibikorwa ivyigwa vyakozwe n'abahinga mu bijanye n'imibano bo mu gihugu ca Algeria mu mwaka wa 2012 basanze ibice 60% vy'ingo zaho zisambuka kubera iyo mvo kugira ngo twumve neza ibijanye n'ibikorwa vy'umurengera ku bakenyezi n'inga kwa kumagara yabo umviriza itohoza mugenzanje Alain Yves Irankunda yagize mu gisagara ca Bujumbura
umugore arashobora kuba kabajejwe kujya kurima kajya kuvoma akajya gusenya akamesira umugabo akamwitwararika
Eliane niyo ngabo umwe mu bakenyezi bo mu gisagara ca Bujumbura twayaze yatwiganiye ko amagara yiwe yama yahungabanye bivuye ku bikorwa vyo mu rugo ivyo abivuga afatiye ku kwayuza bitavana ko kumushikira mu gihamenetse umutwe ubwo baburenze nikindi cibonekeza ku mukenyezi kuko aguma yibaza ko ibikorwa vyo mu rugo biyangaye ku gahashel kankindi buva kumwitwarariko wuko aguma bonako umusu heze adahejeje akazi ivyo biga sigugwa nuko kandi adafata kanya ko kuruhuka mu masaha y'inyuma ya saa 6 ku gahashel kankindi avuga ko yamara umubabaro munini w'ubikogwa yirigwamo mu rugo wenyene
ubuzima buruhishije cyane isanga ndiko ndahura n'ikibazo kinini cyane mu gihe mbafise abana twashobora kubarerera hamwe ugatusigara uri kurabarira wenyene
ukugira ububabare mu giti cy'umugongo ni inkurikizi ishikira umukenyezi akora adafata kanya ko kuruhuka karurero ni magnifique butoyi aba muri mirango ya zone Kamenge iyo yunamye yumva umengo ucitsemo kubiri bivuye mu bikorwa byo gukinjika kumesura hamwe no gutunganya isuku ryo mu rugo rimwe na rimwe ibikorwa byo kuvoma kandi biriyongera kuvyo umukenyezi yirigwamo mu rugo aha ni mu giha amazi aba yakamye mu ngo bikaba ngombwa ko baja kuyaronderera mu mabombo rusangi nkuko bakenyezi twaganiriye babivu ga inyuma yaho Butoyi Sandrine yahukaniye nuwo bari bubakanye atasiba kumukubagura no kutamufasha ibikorwa yahavuye afatwa n'ingwara zitandukanye
nka jere uganje hariho nk'ingwara usanga umuntu atarasanzwe agwaye nk'ingwara z'imitima kubera kuyumvira cyane amaestoma imitwe idahera ya buri gihe izo ni ingaruka mbi nagiye mbona
ukwijukira kuja mu mashira hamwe kurahakaryo bakenyezi gutahura neza ko mu byo bakora zose boshira imbere amagara meza yabo kubwivyo Cecile Mubindi ajeje umugambi wo gukingira abakenyezi bahuye namabi atandukanye mu runani rw'amashira hamwe y'abakenyezi mu Burundi kazi. Kafob ahimiriza abagabo kureka bakenyezi babo kuyahurumbira. Ugukuba gugwa kumukenyezi kurajana kandi no kumuboreza igufa. Butoyi Sandrine yamakubitwa canke akarara atacu ashize mu mushishito kugutinya umugabo wiwe. Iyo ikaba inkurikizi yuko yahavuye aturugo kubera guhahamuka. Icubaye ciza n'ukuru hara rw'abagabo goba ngombwa mwitunganywa gibikogwa vyo mu rugo. Space Ndikumana aba muri quartier ya Cibitoki avuga ati
ivyo vyonyene bivuna umukenyezi ari kuja kurima bagafashanya mu gihe bakora iby'uburimyi ntaca mutererana ibintu byose nyene ikintu cyose umugabo ashoboye nawe mu rugo cyashobora gukora ntikimutere isoni gukora nawe ntaremegwe nibikogwa mu rugo.
Ibintu biruko mu gihe abagabo bitayeho abakenyezi bakibona nabi mu kibano. Abo twaganiriye bafatira ku majambo babwigwa ko bahawe uburozi biciye mu mvugo zijaye no gutamikwa hamwe na jondama. Ibintu biruko mu gihe hakiri nabandi bakibona ko aragakengegwe mu gihe bashoboye gufasha abakenyezi babo gudukorwa two mu nzu no kugira isuku, guteka hamwe no kuvoma canke mu bijaye no kumesura impuzu uko bivugwa na Reverier Urabane neze afisa abana batatu. Uyo mugabo abisororezo muri komine ya Kanyosha aratubwira uko we nuwo bubakanye bagabura ibikorwa vyo mu rugo.
Ubu mu bisanzwe nk'uyu munsi jewe mu buzima mbayemo umugore wanje n'umudandaza aradandaza utuntu duciriritse tito tuto aranguye mu masoko akadandariza hafi yo muhira kugira ngo araba abana yongere abe hafi yo muhira. Je nanje nkacya nkora ibikorwa vya kure byo kurondera ubuzima bundi budoteza imbere umuryango.
Imigenderanire ijaye no gufashanya hagati y'abubakanye yotangura mu misi ya mbere yabo bakibana. Ivyo vyofashako bamaze kuronka ikibondo batahukirwa indero bagiha bashigikiranye nkuko inkuru dukura mu ishirahamwe gitaho abakenyezi n'abigeme bafashe ku nguvu nturengaho zivuga. Kugira ngo mu rugo habituze ni ngombwa ko abubakanye baje inama n'ingingo kubijaye ubuzima bwo mu rugo. Janvier Sabushimike akora mu ishirahamwe nturengaho ahantu ravuga ati
yurugo kugira ngo urugo rutere imbere bizova muri iyo nzu rero bisohoke no hanze. Niwe aba waganiriye n'umufasoni wawe ukamutahura nawe umufasoni wakagutahura nibaza ko no hanze niyaje no muri ayo mashirahamwe atogenda afise umutima utekanye.
Abakenyezi bahurikiye mu mashirahamwe atandukanye basaba ko amategeko akingira gateka k'abakenyezi bubatse yoshigwa mu ngiro.
Ni ngombwa ubukene bugwanywe kugira habukunganya kw'ibitsina no kudatererana ko ibikogwa. Ishami rya ONU gita y'abakenyezi ku isi ONU FAM rimenyesha ko bitagenze uko amagara y'umukenyezi azoguma ari hasi kuruta uko biruno munsi. Ico bakiza nuko abagabo bohimirizwa kubijanye nuko abakenyezi ari isoko giterambere. Kubwivya amareta arahanugwa gushiraho ingingo zidasanzwe zo gutera intego umukenyezi. Izo nazo zoba ni nk'izijanye n'ukububahura kuja mu nzego zifata ingingo kukaba nkako ivyigwa bitandukanye vyakozwe n'amashiramwe mpuzamakungu yita akazi n'abakenyezi nka OIT na ONU FAM vyerekana ko imirimo yose ishobowe n'abagabo co kimwe n'abakenyezi. Kugira ngo twumve neza ibijanye n'ibikorwa vy'umurengera kubake nyezi n'ingaruka ku magara yabo, tega amatwi kiyago twagiranye n'ujejwe umugambi ukingira abakenyezi bashikiwe n'ingorane mu runani ruhurikiyemwo amashiramwe y'abakenyezi wo mu Burundi CAFOB. Cécile Mubindi aganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda.
Cécile Mubindi ndabaramukije.
Ndabaramukije.
Abakenyezi hari igihe bahura n'ibibazo ugasanga bikeneye ko bija mu butungane mureheza mukavyifata mu gute.
Ni nk'igihe yirukanywe twabafasha tukabaronsa ubu baburanira turafise ikigo babakira heje kumviriza bakabona ko akeneye ubutungane baca bamuherekeza abo mu butungane nico bo mufasha kugira ngo bashobore kudufashiriza abo bakenyezi.
Arahera hakiri kare iyo ageze mu butungane
ubushikangaje bwo mu butungane bwarashitseho misi teza kubyigira ko ziramara umwanya muto kuko barabyitwararika ariko hariho hamwe hamusanga harimo ingorane gasanga ntibashobye kwishyira mu ngiro
umutinyezi na kuri ico kibazo
abakenyezi bakora ikorwa byinshi by'umurengera ku magara yiwe birakenewe yuko twumvisha abagabo ko batahura umukenyezi atari igikoresho ubwo bamaze kubaka bacabona menga baronse umukozi
umwumva izo nyigisho mbashikiriza dushobora ico zishitse ko mu gihe hari ubukene umuryango
ubukene burahari mugabo y'abantu bagiye inama bashobora kugira ico bashitse bamaze kumvikana n'umugabo ntasesagure umwimbo nitwaye dukwiriye gukena birengeje
Cecile Mubindi ndabakenguruki
umukozi namwe
Arakoze ala ivirankunda kuri ayo majwi n'ico kiyago adushikirije turuhuke gato mukumviriza karirimbo muvyeyi wambyaye karirimbwe na John Chris ariko baratwumviriza ku kiganiro arikira cijwi rya Amerika uno munsi tukaba turiko tuyaga ibijanye n'ibikorwa by'umurengera n'ingaruka ku magara y'umukenyezi twakire muri studio zacu muganga Anita Munyana ugwaruka rugira rumuturi ibibazo gwongere gwishugwe inyishu zitomoye tugeze mu gace mbaza ndakwishura
Nuhe muti mwoshobora guha umukenyezi yashikiwe n'ibibazo byo uhahamuka mu rugo bitewe n'uko arengewe n'ibikorwa byinshi byo mu rugo
ubwa mbere baraheza bakamwegereza kwa muganga aho bamutwara mu mwiherero abanza tekane baraheza akaronka umuntu amumviriza bayaga aserura imumbabaro afise ahamakaheza akamuremesha kugira amufashe kurengera ivyo afise asubire mu buzima bwe bwa misi yose kuko umuryango umukeneye kuko ibibondo umukeneye kuko umukenyezi ari w'inkingi y'urugo
mbaza ndakwishura
nizahe ngwara zigaragara ku mufashoni iyo yakoze ibikorwa byinshi bikamurusha
ubwa mbere n'uburuhe bw'umubiri umubiri uraruha kuko yitanga wese hamwe bwa kabiri arashobora kuruha mu mutwe ugasanga ivyo byose biramurengeye kuko atamuntu n'umwe amufasha amwitayeho ngo yumve yukuntu ameze arashobora kugwara umugongo arashobora kugwara indwara zitandukanye hari nka za malaria indwara z'imitima eka n'izindi zivuye n'uko afise umwitwariko mwinshi ngo ntaronka akanya ko kuruhura umubiri wiwe
Nimurambigwe gwaruka umutumire wacu muganga Anita Munyana arashishikara kubaha insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku mugwi wa kabiri w'ivyo bibazo mbaza ndakwishura
nkiri kumwe n'umushenya nayo wanje sinigeze ngwara ingwara y'umutima ingwara ya estoma ivyo ni vyaje bikurikirana naho maze kuvanira nawe ivyo bavyaravuye kuri ico kibazo no banaragize cyo gufata umwanya munini wo kwiyumvira kurira kubabazwa
birashobora gushika yuko iyo mitwaro yose wagize kwahukana akagutana abana hamukabura n'uwo witura uradi yuko urugo rusaba gufungurira abana kubambika kubasomesha rero uri yurumwe kandi utabona neza naho byo byose ubikura ushobora guhahamuka ukagwara umutima mbere kwero kudafungura neza kuko ibibazo byose ubayemo hashobora kwaduka iyo ngwara y'umushishito niyo umutima rero ko ubu uzi neza izo ngwara ugendana kandi uzi neza n'icabitumye ubwa mbere n'ukwanza ugatekana hama ubwa kabiri ukaraba imiryango kugira muyage baheze baraba ico bogufasha nawe we uronka amahoro hama n'ikindi ni nyifato wogira ukitwararika mu byo ufungura mu byo unwa bidashobora kugusinzikaza ingwara y'umutima n'iyo mushishito bigashobora gucureha
mbaza ndakwishura
Mbe mugabe mu gihe umukenyezi agira ibikorwa byinshi bimurisha mu rugo hari inkurikizi bigira mu gihe cyo kurangura amabanga yabubatse
nta nkeka yuko umukenyezi aguma rushe ataruhuka ibikorwa byinshi byo mu rugo bimutwara umwanya munini nawe nyene mu mutwe wiwe kuko adatekanye kandi ataruhutse usanga bitagenze neza mu mabanga yiwe yabubatse Ikiganiro nikira cijwi rya Amerika n'ubunyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo rwaruka rumutura tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma kivyo bibazo
mbaza ndakwishura
muganga ni gute umukenyezi yatawe n'umugabo yobandanya akora ibikorwa byiwe no kurera abana ari wenyene kugira ntibigire ingaruka mbi ku magara y'uwo mukenyezi
ubwa mbere ni kubyakira ubwa kabiri gukora ibyo ashoboye ubwa gatatu kuruhuka bishobotse akakora n'imimenyerezo y'ukunonora imitsi akaja mu bandi kugira bimuruhurire umutwe ntibumusinzikarize amagara
mbaza ndakwishura
ni kihe gihe gitegekanijwe inyuma yuko umumama yibarutse kugira asubiye gukora ibikorwa biruhisha
umusanzwe inyuma y'ukwezi n'inusu atangora nimwe yabaye ashobora gusubira gutangura atadukorwa duto duto hama uko iminsi igendera agenda ko nyine yiyumva araheza agashikira bya bikorwa bisaba ingufu
Arakoze muganga Anita Munyana kuri izo nyishu ahayu gwaruka n'ubunyene turuke gato mu gusubira kumviriza kano karirimbo mubyeyi wamvyaye ka John Chris Jamba banywanyi bacu umunywanyi yatwandikiye ni Mburi Onesime wo mu gisagara ca Bujumbura asaba ko twomusigurira igitera ingwara y'umusipa abantu ifata uko twoyirinda niba kandikira mugangana itamunyana muduhera umuco Onesime
Mburi Onesime ico kibitandukanya kitiyugaye neza nkiyo habaye umusipa havyimbye amatengatwa imisipa ifata bose ari abahungu canke abakobwa aho ni wa musipa wo mu mukondo nka bijya bikunda gushika kuvyimba amatengatwa nta handi ubibona atari ku bagabo gusa nta kumuntu yoririnda kuko burya umuntu agenda kubona yuko afise ingwara y'umusipa ruko bimushikiye umuntu agenda kirukira kwa muganga niho agenda kumenya ko afise iyo ngwara y'umusipa bisabwa rimwe na rimwe yuko uwo muntu bamwugurura kugira basubize ico gihimba cataye inzira mu kibanza cayo kandi iyo umuntu ayivuye kare ntangaruka ihaba kandi arakira neza ahubwo baba bamufashije kuko baraza bakugara hahandi hahora hatuma ico gihimba kugihace kikaca kimusinzikariza ubuzima Nkuko musanzwe mubizi ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho gwaruka rutanga isiguro ku myibutsa yaho hambere uno munsi uvuga uti byitirirwa umwana bigatera ibondo nyina bikubwiye iki
nuko umuvyeyi ashobora kwitirira ikintu yipfuza gushikako akacitirira umwana kugira ngo nawe ahatorera koyoko
bikubwiye iki
bisigura ko iyo umuvyeyi arose icyafungura n'umwana aragifungura
bikubwiye iki
nibaza ko hari muri cyagihe bavuga bati iyo umwana ashonje hanyuma uwo mwana akaronka ibyo afungura arashobora nko kubisigaza hanyuma nyina agashobora kubironka ko
arabitoye
Nd
Ndashimiye mwebwe mwese mwakurikiye ikiganiro kira. Uno munsi tukaba twashimikiye ku bikorwa by'umurengera n'ingaruka zavyo ku mukenyezi. Nshimiye ala ivirankunda yamfashije gutororokanya majwi nasinzi inyuma Diana Ndonse yarakirongoye akongera kagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufise ico muterera canke mubaza ku vyerekeye ikiganiro kira, twandikire ku buhinga ngurukana bumenyi kuri burundivoa@gmail.com canke muturungikire ubutumwa bugufi kuri 68 23 83 71 canke kandi kuri 75 90.